VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti namwe bakunzi bijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana kaze mu biganiro byacu kuri radio nchuti ya bose yumvikana kuri FM 88 bice bitatu no kwijwi rya Amerika kuri FM 104 bice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2.
And together now we have to open our hearts and do more to help refugees who are desperate for a home.
Uyo ni Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe ariko ashikiriza ijambo mu nama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu munsi wa kabiri. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haracyavugwa icyuka kibi hagati y'abajeje umutekano hamwe n'abatavuga rumwe na Leta. ONU yatangaje ko ihagaritse gutanga ifashanyo ku banyagihugu muri Syria. Nawe Papa Francisco ahamagarira abarongo ya madini guhagarika ubwicanyi bufatiye ku madini. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turayabashikiriza ku buryo burambuye mu biganiro byo kuri iyi saha ni mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye kugeza ubu umutekano nturagaruka I Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma y'umunsi nijoro hahitiye ugutana mu mitwe hagati y'abajeje umutekano hamwe n'abiyamiriza ubutegetsi. Abaharanira agateka ka muntu bamesha ko abantu barenga 40 bamaze kuhasiga ubuzima benshi muri bo bakaba araba civile. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri habaye kandi ugutana mu mitwe hagati y'abapolisi n'imirwi y'ugwaruka mu bice bimwe bimwe by'umurwa mukuru Kinshasa. Ibitari bimenyerewe aho Kinshasa nta biduga bya gisirikare byarangwa mu mabarabara. Gutana mu mitwe gukomeye kwabaye mu ijoro mu gihe abantu bitwaje ibirwanisho baturiye inyubakwa ingoro z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikoreramwo ariho hatunganirijwe imyerekano yejo ku munsi wa mbere. Inyubakwa zitari nke z'imigambwe itari mu kwaha k'ubutegetsi nazo zaraturiwe n'abigaragambya. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yatangaje ko abantu 17 aribo bafuye bagizwe n'abapolisi batatu hamwe n'abasivile 14 ariko abaharanira agateka ka muntu bo bamesha ko abapolisi bamaze kwica abashika 37 kuva iyo migumuko itanguye. Amakungu asaba ko ikibazo cy'impunzi n'abimukira cyo kwitabwaho kurusha uko bimezu ni mu nama iriko irahuza abakuru b'ihugu byo ku isi yemeje ejo kuwa mbere kongereza imfashanyo zihabwa ibihugu bisinzikajwe n'ikibazo cy'impunzi no kwakira impunzi mu bihugu byabo. Ariko intumbero yo gusaba ko amareta yo kwakira icumi cy'impunzi ziri ku isi nticemewe n'abakuru b'ibihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yamenyesheje ko amakungu adakwiye gufata ikibazo cy'impunzi n'abimukira nk'umuzigo. ONU yatanguje kandi isekeza ryo kurwanya ikumira n'urwanko bikorerwa impunzi n'abimukira ibyo navyo bikibonekeza igihe ibihugu byugara imbibe zavyo ku mpunzi ziba ziriko zirabigana. Mumenya kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira ryinjiye ku mugaragaro mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Umungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco kuri uyu wa kabiri yabonanye n'abarongoye Ekleziya Katolika ku isi aho asanzwe aba mu gisagara cya Assisi mu Butaliyano aho yiyamirije ubwicanyi bufatiye ku madini bubandanya bwiyongera mu bice bitandukanye by'isi. Papa Francisco yabwiye indongozi zaserukiye amadini atandukanye ko ata mana y'intambara ibaho kandi ko bakwiye kubwira abayoboke babo gusengera amahoro mu gihe Papa adahakana ko hari ibihugu cyane cyane vya Buraya byabonetsemwo ibikorwa by'iterabwoba ati ariko ntacyo bisa bisana n'intambara ibice bigacika mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati. Papa Francisco ategekanya gusengera abahitanywe n'intambara mu bice bitandukanye by'isi kuri uyu munsi wa kabiri. Amakuru avugijanye no ku isi turayabandanya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje kuri wa kabiri ko rihagaritse imfashanyo zose ryagira irungike mu banyagihugu ba Siriya inyuma yaho amakamyo atanga imfashanyo atwaye imfashanyo muri amabarira agizwe ko ibitero by'indege hafi y'igisagara cya Aleppo, ibitero byahitanye abakozi ba Croix Rouge hamwe n'abasivile. James Larke ni umuvugizi w'igisata cyawo ni cita ku mpunzi yabwiye abamenyeshamakuru ko hakwiye gufatwa mu maguru mashya ingingo zo gucungera umutekano muri icyo gihugu cya Siriya. Larke yamenyeshije kandi ko izo kamyo zatewe zari zitwaye imfashanyo zigizwe n'ibifungurwa hamwe n'izindi zitagizwe n'ibifungurwa ku bantu bashika 78,000 muri ico gihugu ca Siriya basinzikajwe n'inzara. Sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry hamwe n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov babonanye kuri uyu munsi wa kabiri ku cicaro cya ONU bavugana ku kuntu bo kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu gihugu cya Siriya inyuma yaho habereye igitero cyakorewe amakamyo yaratwaye imfashanyo hafi y'igisagara cya Aleppo. Umuvugizi wa Departema ya Leta John Kirby yavuze ko naho harakaciyemo ayo masezerano akwiriye kubahirizwa nk'uko yumvikanye ko na Amerika hamwe n'Uburusiya mu ndwi iheze i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisse. Abasivili bashika 20 barimwo umunyesiriya umwe akorera ishyirahamwe ritanga imfashanyo barishwe. Sekretari Kerry yaraneguye ivyo bitero byabaye ejo. Umushikiranganji nawe w'Uburusiya wo kwivuna abansi yarahakanye ejo kuri uyu munsi wa kabiri ko Uburusiya n'indege zabwo batagize uruhara muri ico gitero. N'abategetsi kandi ba gisirikare ba Siriya barahakana ko atari bo babigize. Ibiro vya Pentagone vy'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika byatangaje ejo kuwa mbere ko inteko mvamakungu ziyobowe na Amerika ataruhara nabo babigizemo. Iyi mwumviriza ni programa radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ku ijwi rya Amerika ijana zine n'ibice bitatu FM i Kigali. Mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94.9 na FM 95.2 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresi ni radio yacu ijambo rimwe. Kuri site ya internet ni www radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere mu Rwanda, ikigega cha ambasade ya Amerika mu Rwanda gifasha abantu kwifasha self help mu rurimi rw'icyongereza cyahaye imfashanyo y'amadolari y'abanyamerika 50,000 no kuvuga amahera saga 40,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda ku makoperative aciriritse. Ibindi kuri iyi nkuru dukurikirane umeshe makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iyi nkunga itangwa na ambasade ya Amerika mu Rwanda ituruka mu kigega cya ambasaderi cyo gufasha abantu kwifasha Self Help Fund mu Cyongereza. Kuri inshuro ambasade ya Amerika ateye inkunga makoperative mataciriritse afite imishinga y'ubworozi bw'inzuki, guhinga tungurusumu, korora amatungo magufi, ubudozi no gukora imbabura zikoresha amashanyarazi. Ni inkunga ingana n'abadolari y'abanyamerika 50,000, n'ukuvuga asaga miliyoni 40 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya makoperative yafashwe mu ntara enye z'igihugu, kandi kimwe cya kabiri cy'inkunga kizibanda ku mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi no kwihangira imirimo mu bice by'ibyaro. Madame Anne-Marie Mukamire afite ubumuga, ari muri koperative y'ubudozi mu murenge wa Kinyinya, yabwiye Ijwi rya Amerika ko inkunga izagira akamaro kuri bagenzi bafite ubumuga.
Byadushimishije cyane rero uko tugiye kubasha kwifasha no gufasha bagenzi bacu ndetse n'abaturage duturanye nabo ubwabo bakazaboneraho. Abenshi ni abafite ubumuga, kandi umuntu ufite ubumuga arabizi mu Rwanda nta kindi abasha gukora imirimo y'ingufu nta yabashoboye, ariko abenshi ubu bicaye mu rugo bazahita baza bige nibarangiza abakore bamara gukora urumva baziteza imbere.
Hari ababonye inkunga yo gufasha abantu kwifasha mu myaka yashize. Bwana Nuru rwa Gasore ari muri koperative itunganya imisatsi mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, yahamirije Ijwi rya Amerika ko inkunga ya miliyoni enye zisagaho make babonye mu 2013 yafashije bikomeye koperative yabo mu kwiyubaka.
Mbere twakoreraga hagati ya 300, uwaguhaga 500 bari bakeye, ariko ubu ngubu twavuye kuri ya 300 na serivisi twakoraga koko wabonaga ko idahwanye na 500, ariko ubu ngubu uwatangaga 300 yahise azamuka wese n'umwana ahita ajya ku mafaranga 500. Urumva ya 300 twahise tuyarenga, ahubwo abenshi ubu ngubu bari kugenda batanga 1,000. Kubyo dukore mbega ibintu dugifite gahunda tubikesha iyi nkunga y'Abanyamerika.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Erica Bucks Lagos yavuze ko muri rusange iyo barebye uburyo batanga inkunga basanga koperative agera ku ntego zayo.
So we have supported over 170 different.
Twateye inkunga amatsinda atandukanye asaga 170 mu Rwanda mu kwagura ibikorwa byabo mu makoperative, ari nako banateza imbere imibereho myiza mu miryango yabo, ari nako babona inyungu bahanga imirimo. Rero twasanze muri rusange ya makoperative menshi yarateye imbere, haba mu kongera abanyamuryango no kubagezaho inyungu, ari nako bigaruka ku miryango yabo. Ku makoperative atandatu yabonye inkunga y'ikigega cya ambasaderi wa Amerika mu Rwanda, yabasabye kuzayikoresha uko bikwiye inyungu zikazaba impinduka no ku bandi. Byitezwe ko byibura abantu 1,600 ari b'imishinga izahindurira imibereho yabo. Ambasaderi Lagos kandi yasabye ko ababonye inkunga bashya bagisha inama bagenzi babo bayibonye mbere bakabaha ubunararibonye. Ambasaderi Lagos yatubwiye ko bafite itsinda rikomeye ku buryo rikurikiranira umunsi ku wundi iby'iyi mishinga, baba bateye inkunga mu makoperative mu bice by'ibyaro, ari nako babagira inama aho babona bitagenda neza. Muri uyu muhango wo gutanga iyi nkunga, ambasaderi wa Amerika mu Rwanda yanatangaje ko muri uyu mwaka ikigega kizafasha abamugaye, ababana na virusi itera sida ndetse n'abapfakazi. Yashimangiye ko izi nkunga nto zihagarariye igice cy'ingenzi cy'ubufatanye hagati ya Leta ya Amerika na Leta y'u Rwanda. Avuga kandi ko ari umwe mu buryo ambasade ya Amerika iteza imbere mu gukura no kwaguka k'ubukungu mu Rwanda binyujije muri iki kigega. Aya makoperative atandatu abonye inkunga aje yiyongera ku yandi asaga 170 kuva mu 1999. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda, itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango ryasohotse muri uku kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka ryahaye uburenganzira busesuye ababyeyi ku ikoreshwa ry'umutungo wabo bishakiye batarinze kugisha inama abana babo. Ministre w'ubutungane mu Rwanda Johnson Businge yatanze ikiganiro n'abamenyeshamakuru aho yasobanuye amwe mu mategeko araho umuryango yahindutse atari akijanye n'ibihe. Ni inkuru dushikirizwa na Assumpta Kaboyi.
Itegeko rigenga abantu n'umuryango ryakoreshwaga ryari riho kuva mu mwaka w'1988. Iri tegeko ryakunze kugaragaramo ingingo zajyaga zigonganisha abagize umuryango nk'aho ababyeyi batagiraga ubwisanzure ku mitungo yabo, rimwe na rimwe bashaka kuyikenuza bagatambamirwa n'abana babo. Ministre w'ubutabera Johnson Businge yavuze ko iri tegeko rishya rije gukuraho urwo rujijo ababyeyi bakagira uburenganzira busesuye ku ikoreshwa ry'imitungo yabo.
Ngira ngo mujya mwumva imanza nyinshi cyane z'abana batambamira, babangamira, banga ku mubyeyi wabo atagira icyo atanga cyangwa se atagira icyo yikenuza. Ibyo washatse ari ibyawe mbere na mbere. Umwana inshingano umufiteho ni ukumurera, akarya, akanywa, akiga, yarangiza kuba umuntu mukuru agatangira gushaka ibye, ntagende ngo yituramire kubera ko ababyeyi be hari icyo bafite. Ni ukuvuga ko ushobora kumubwira ngo rwose urakuze urangije amashuri, ntutegereze ibyanjye, tangira ushake ibyawe, mfite uburenganzira kubiguha, mfite uburenganzira kutabiguha kandi ntaho wandega.
Iri tegeko rinagena uruhare rw'umugabo n'umugore mu muyoborere y'urugo rwabo, aho bavuga ko mu rwego rwo gushimangira ihame ry'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore, abashyingiranywe bafatanye ubuyobozi bw'urugo rwabo, bitandukanye n'uko itegeko ryahozeho ryavugaga ko ubuyobozi bw'urugo bwaharirwaga umugabo. Iyi ngingo izarengera bamwe mu bagore bagezwe ku mitungo baba barashakanye n'abagabo babo. Abandi bamwe bavuga ko nta ruhare na ruto bagira mu byo baba barashakanye n'ababo.
Nge n'umutungo ni nkaho ndanta, kuko sinshobora kwibeshaho n'urutoki natema mu gitoki arurwe, kandi urutoki ndukorera.
Nimba mubwiye nti ariko gukoza icyumweru nkaba ndi kubura isabune mu nzu, amafaranga ajya he ngo ntago yashinzwe? Ubwo ntago mba mbishinzwe, nyine ambwira ko ntabishinzwe nkemera ngo nawe ujyuzana yawe turebe.
Njyewe naraharitswe, ubu hari mugenzi wanjye wundi, ubu mugabo yaramutwaye. Ingaruka mbere na mbere usigarana n'abana wenyine ni uko uwo mutungo wawe baragusesagura, wowe wari ufite n'ubundi bakawujyana muri ya marari.
Iri tegeko rishya ryanakuyeho impaka n'urwikekwe rwagirwaga n'abagabo rimwe na rimwe batizera ko umwana wavutse mu muryango ari uwabo. Iri tegeko rikazanafasha abana b'abatazi inkomoko yabo kumenya nta gushidikanya kubayeho ku mubyeyi w'umugabo abo bana bashobora kwitirirwa. Minisitiri Businge w'ubutabera yavuze ingingo nshya yashyizwe muri iri tegeko ije kumara impaka, mu gihe byari bisanzwe bigenderwaho byatangaga ukuri kwizewe ijana ku ijana.
Ubu ngubu amategeko arateganya ko mushobora gukoresha ibizamini bikoresheje science na technology kugira ngo mumenye ko umwana ari uwa kanaka. Ubundi itegeko ryacu ryaririmo ibimenyetso bya Kinyarwanda, niba naraje kuguhemba uri mu bitaro cyabaga ari ikimenyetso gikomeye, niba mu kwita izina nari mpari cyabaga ari ikimenyetso gikomeye. Ubundi bagashakisha abantu bakuze bakareba bakavuga bati no gusabarasa umwana akabuwa.
Mu itegeko rishya rigenga umuryango, impamvu z'ubutane zaravuguruwe nazo. Mu mpamvu zo gutana burundu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina naryo ryiyongereye mu mpamvu zishobora gutuma bashakanye batana burundu. Mu gihe mu itegeko ryari risanzweho rikoreshwa iyi mpamvu itarimo, iri tegeko ry'umuryango ni rimwe mu mategeko yakoreshejwe amaze igihe. Iri tegeko ryari risanzweho ryariho kuva mu mwaka w'1988, nyuma y'imyaka 28 ntirigeze rihinduka. Inteko ishinga amategeko ikaba yaragaragaje ko hari byinshi bitari bigendanye n'igihe u Rwanda rugezemo, ariyo mpamvu iri tegeko ryavuguruwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uruhagarara.
Kamana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira ineza.
Twaze biraturaba. Eh. Tureke ibintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose. Iby'ukuri umusereko nanjye nkaba umurengero. Mafu!
Nigikina muri kirukuri ku Ijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu, isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza, biyage n'abandi.
Iri ni Ijwi rya Amerika, tuve mu karere tugaruke aha muri Leta Zunze za Amerika, aho ibikorwa by'inama rusangi ya 71 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu iriko irabandanya i New York hano muri Leta Zunze za Amerika ku cicaro cya ONU. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Edi Murambabarira, tubandanye amakuru aho ku cicaro c'inama ya ONU ijejwe umutekano ariko hakoranira inama y'abakuru b'ibihugu bakoraniye hamwe, aho bariko bihweza ku bibazo bitandukanye birabise. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Edi Rwema. Edi Rwema, mwiriwe mwiriwe.
Mwiriwe neza Aloyz Bigirimana.
Twari twakubuze mu kanya, muratubabarira. Uwo tubwira mu majambo aramvuye icabaye kuri uno munsi.
Aloyz, ikibazo cy'impunzi n'abimukira kirimo biza ku isonga mu biganirwaho mu nama rusange ya 71 y'umuryango w'abibumbye iteraniye hano i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijambo rye rya nyuma nk'umukuru w'igihugu yagejeje kuri iyo nteko Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagariye ibihugu cyane cyane bikize guhagurukira ikibazo cy'impunzi cyugarije isi muri iki gihe. Ibi Obama abivuze mu gihe abatavuga rumwe nawe bari mu ishyaka ry'abarepubulike bakomeje kunenga uburyo Amerika ikomeje kwakira impunzi cyane cyane zituruka mu bihugu bivugwamo iterabwoba nka Siriya. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru Samantha Power uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yavuze ko Amerika yafashe ya mbere mu gutumiza iyo nama kugira ngo ibimburire ibindi bihugu kugira icyo bikora gufasha gushakira umuti ikibazo cy'impunzi. Ibindi biganirwaho muri iyi nama ya 71 harimo ibibazo by'imihindagurikire y'ibihe, ibibazo bijyanye n'ubuzima n'ibibazo bijyanye n'ubukungu. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi igaragaza ko abantu barenga miliyoni 65 bakuwe mu byabo, abandi barenga miliyoni 21 bakaba barahunze ibihugu byabo. Zaid Rad Zaid Al-Hussein uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu ku munsi w'ejo yavuze ko iyo nama izigihe kuko amahanga akomeje kwirengagiza no kutita ku kibazo cy'impunzi. Uyu munsi ubwo Perezida Obama yavugaga yagaragaje ko isi ikwiriye kugira ubumuntu igafungura imitima ikakira zimwe mu mpunzi zitagira aho zibarizwa zitagira aho zita iwabo. Ibyo nibyo bibazo by'ingenzi birimo gusubirwamo muri iyi nama ibereye hano i New York. Hanyuma mu kanya biteganyijwe ko Perezida Barack Obama atangiza inama y'abakuru b'ibihugu yiga ku kibazo cy'ubuhunzi n'abimukira ku isi. Aloys,
urakoze Edi, ubandanye udutohoreza ayo makuru, turakugaruka ko mu yandi makuru abandanye. Tugaruke mu karere, ikigo Maison Shalom ni mu Rwanda cyatanze impapuro z'umutsindo certifica ku banyeshuri 70 bahora biga imyuga itandukanye harimo kubaka, kubarira hamwe n'iyindi myinshi. Mu kigo cy'abakatolika cyitwa Caritas byabereye aho bita Ibutamwa. Muri abo banyeshuri harimo abarundi 52 hamwe n'abanyarwanda 18. Ni inkuru tubaza Tabita Mukamusoni.
Ububaji, ukubarira, gusokoza, guteka, gukora ibijanye n'umuyagankuba n'ibindi nivyo bisata urwaruka rugera kuri 70 rwaronsemo impapuro z'umutsindo. Aba banyeshuri banonse impapuro z'umutsindo bita certifica bava mu mpande zitandukanye harimo abava mu ikambi ya Mahama isanzwe irimo impunzi z'abarundi. Aba banyeshuri barashima cyane intambwe bateye na cyane cyane ko batari biteze ko uyu munsi uzobaho igihe bahunga.
Byizigiro nawe bise bimvuyemo ariko ndumva yuko ndi ales nshobora kuronka ubuzima umwanya wari wose kandi byoroshye cyane. Nize electricité sudire moderne sudire hanini sudire narayiza ariko ndumva muri je atari byo ngiye kwihangira cyane ariko nayoretse kwizomfasha mu buzima bo mu byo nagize kwikirwa cyane ndiko ndagira ama stage nagize ku bintu bya rebobinage kwihangira ama machine akora za kawunga ama machine ajya bakoresha mu gusudira iyo bita poster sude gukora ama imbabura zijya zikoresha umuyaga nkuwa bo no kuri bobina amantu za madinamo aba yarapfuye nka yasubiza arita initial
cyane twani era grace nkaba naragize amahigo yo kwiga imyuga nkaba nize hairdressing cyewe fatiye nko kujima hama nk'ubu ndosakaraka cyangwa abaturihiye mu bintu twize by'imyuga bakadufasha bakaduha udukoresho twebwe twokora tukagiraho twigeze. Meza Sharome yaratwemereye ibikoresho byo gukoresha turarindiriye kugira izo biduhe nitwabironka twe tuzokora akazi dushoboye kandi turavyizeye neza ko tuzobishobora tukagera naho twigeza bivanye n'imyuga yacu twize ukuntu twayitayeho.
Rishanije imbere umuyobozi w'ikigo Maison Shalom mu Rwanda avuga ko amagogo ari menshi mu buhungiro ariko kuri aba baronse certifica bizeye ko amagogo agiye kugabanuka.
Kuvuga ngo tuzotinda dusubira muye guca amahungu tugashaka rero intumbero zibiri nyamukuru dushaka ko tuba ngaha tudasegereza dushobora kwironderera umukati tukawuronderera nawo turi kumwe.
kuronka kazi n'imitahe yo kugira bashire mu ngiro ivyo bize bavuga ko bitazoborohera
joza buke buke nk'umukiriya nk'umwe ariko twokora nyene aboza bose tukabakira ariko bibaye byiza nuko bodushira ahantu nko ngaho ikigari ho tworonka n'abakiriye besha ariko imahama ni nk'umwe kubera n'ubukene bwaho niboko amabarose amafaranga yo kuja muri salo
bo ndabitwe mu nkambi ya mahama ndabona tacyo no bikoresha ariko nkuko abatwigishije mbona batwitayeho ndibaze yuko nubundi bazubandanye badushakishiriza uburyo bwo kubaho no gukora ivyo twize
umuyobozi w'ico kigo amenyesha ko abaronkeje certificat bazoronswa imitahe ariko bazoyisubiza
n'ukuvuga ngo ndufaranga tuzobaha canke ibikoresho mugabo tubahimiriza ko bo byishura kugira ngo ubwo buryo bushore gufasha nabandi
ku banyeshure 70 baronkeje impapuro z'umutsindo arizo certificat kuri wa kabiri 52 n'abarundi 18 n'abanyarwanda bamwe muri aba banyarwanda bamenyesha ko ari iteka batewe kubona abanonsa ya mahigwe Maison Shalom isanzwe ifasha no mu bijanye no kwiga amashuri yisumbuye na mato mato kaminuza co kimeni myuga aya mahigwe ariko naronse uvyifuza wese kuko habanza gukoreshwa amahiganwa ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tongere tuwibutse ko iyi programa tubashikiriza imitsi yose ku munsi wa mbere gushika kuwa mungu ku ijwi ry'Amerika mu Kigali mutwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mukaba mushobora no kudukurikirana mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com kuri Facebook muradukurikirana kuri Radio yacu mu ijambo rimwe site yacu ya internet ni wezitatu radio yacu voa.com mukanya turaso mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije Kugeza ubu umutekano nturagaruka ikinshatsa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni nyuma y'umunsi nijoro hahitiye ugutana mu mitwe hagati y'abajeje umutekano n'abiyamiriza ubutegetsi abaharanira agateka ka muntu bamenyesha ko abantu barenga 40 bamaze kuhasiga ubuzima benshi muri bo bakaba ari abasivile umushiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati muri Kongo yatangaje ko abantu 17 aribo bafuye bagizwe n'abapolisi batatu hamwe n'abasivile 14 ariko abaharanira agateka ka muntu bo bamenyesha ko abapolisi bamaze kwica abantu bashika 37 kuva iyo migumuko itangura Amakungu kandi asaba ko ikibazo cy'impunzi n'abimukira cyo kwitabwaho kurusha ni mu nama iriko irahuza abakuru b'ibihugu byo ku isi yemeje ejo kuwa mbere kongereza imfashanyo zihabwa impunzi zisinzikajwe n'ibibazo no kwakira impunzi mu bihugu byabo ariko intumbero yo gusaba kw'amareta yo kwakira icicumi cy'impunzi ku isi ntizabashije kwemegwa n'abategetsi Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco kuri wa kabiri naho yasavye abungere ba Ekleziya Katolika kwiyamiriza ubwicanyi bufatiye ku madini. Ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bisa n'ibiriko birarangira. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Turabashimiye mwese kubona mwafashe akanya. Turashimiye na Fatuma Karara yadufashije gutorokanya ibi biganiro. mugume mwumviriza ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.